Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibihugu byombi byasinyanye amasezerano arimo ayo kubaka umuhanda wa gari ya moshi. Muri Afurika y'Epfo, leta iravuga ko abantu 72 baguye mu mvururu zatewe n'ifungwa ryahoze ari perezida w'icyo gihugu Jacob Zuma. Mu minsi ibiri ijwi ry'Amerika radio yanyu izaba yizihiza imyaka 25 maze ishinzwe. Ni isabukuru dusangiye namwe mwese.
Ijwi ry'Amerika ryaramfashije cyane kuko ndi muri Tanzania, natangiye kuyumva dukoresha radio Rubaho iyindi ya Butugu. Izo radio wakubita ibande ukabufasha. Yukuri iradio ijwi rya Amerika yaradufashije cyane kuko yaduhaye kumvikana n'imijyango myinshi.
Nanjye ugira ntere imbere kera nasohoye album aha turi harabandi indirimbo yanjye harusa yamenyekanye ku isi mbona n'amakontra kujya hanze kubera iyo radio yanyu kubera yumvishwa n'abantu benshi hanze.
Ismael Nduwimana uzwi ku izina rya Ajobalova. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Fidele wirweho
muri Revenist, mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Joe Biden avuga ko gushyiraho inzitizi ku batora muri Amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu. Yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa rwo mu bihe bya none. Ibyo yabitangaje mu gisagara cya Philadelphia muri leta ya Pennsylvania ku munsi wa kabiri. Biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku Banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikira ko cyane mu kiringo ciwe mu mabanga ya perezida. Yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije. Ibyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguzamateka. Ku ijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Philadelphia, Biden yavuze ko utwigoro bwo kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibiranga Amerika kandi bikiye kubiri na demokrasi. Yaranebaguye uwo yasubiriye Donald Trump avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka w'2020 inyuma yuko ayatsinzwemo. Ibyatangajwe na Biden byabaye ku munsi abademokrate bo muri leta ya Texas bahungiye Washington mu kigoro ko gutuma inama nshingamateka yaho igenzurwa n'abarepublikani idakwiza ibiharuro bikwiriye kugira ngo ihitishe itegeko igeramira kurushiriza uburenganzira bwo gutora muri iyo leta. Ijambo rya Biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rwiwe. Bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF Arieta Four afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe inyuma y'imyaka igera kuri 4. Yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo cyo mu muryango wiwe nkuko vyatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishyirahamwe UNICEF. Four yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishyirahamwe UNICEF mu mwaka w'2018 azoguma mu mabanga yiwe gushika ubuzomusubirira abonetse. Kuva rishinzwe mu mwaka w'1946 ishyirahamwe UNICEF ryararonse abayobozi indwi bose abanyamerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimiye Four ku buyobozi bwiwe bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye byo ku isi. Atanze akarorero k'uruhara UNICEF yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Faran Hak avuga ko ku buyobozi bwa Henrietta Four UNICEF muri iki gihe ari ishyirahamwe rikorana n'amashyirahamwe atari make yaba aya leta cyangwa ayikorera ku giti cyayo ku byerekeye gushikira iterambere rirama. Tuze muri Afrika, aho igitigiri cy'abamaze gupfa mu migumuko muri Afrika y'Epfo inyuma y'ifungwa rya Jacob Zuma kiriko gitera ciyongera. Nkuko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP, igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha ko abantu 72 bishwe abandi 2,234 barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ifungwa mu ndwi iheze rya Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Mu itangazo ku munsi wa kabiri mu ijoro, igipolisi cyatangaje ko benshi mu bapfuye bahonyanzwe igihe amamanga akazi ni yasahugwa kimenyesha ko hariko harabitohoza ku bantu 27 bapfuye mu ntara ya KwaZulu-Natal hamwe n'abandi 45 mu ntara ya Gauteng umuntu aresa bapfuye bahonyanzwe ipolisi kiriko kiratohoza aho bisa nuko bapfuye barashwe ubwo ruhagarara rwavuyemwo ugusahura mu bisagara byo mu ntara za KwaZulu-Natal na Gauteng naho bitakwiragiye muzini ntara indwi zigize igihugu aho ipolisi kiri magabo ingingo yo kurungika abasirikare 2,500 gufasha igipolisi ntivyashoboye guhagarika ugusahura kwimonogoje kwindi nkuru yerekeye Afrika Matata Ponyo Mapon yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo yarungikiye umutahe ukumuhagarika ku vyaha bya ruswa yagirizwa uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters abashikiriza amanza muri Republika ya Demokrasi ya Kongo basahuye umutahe w'ukumuhagarika ku vyaha yagirizwa ko yanyuruje miliyoni 140 y'amadolari y'amafaranga y'igihugu Matata yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya President Joseph Kabila kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka w'2016 yagirijwe ibyaha bya ruswa mu gihe abajejwe itohoza bagenywe na President Felix Tshisekedi bagize amatohoza ku kugenera leta y'imbere yaho yitwaye Matata yarahakanye ko hari amakosa yakoze avuga ko ivyo yagirizwa biri mu mugambi wo kumucafuza turangirize kuri Zimbabwe aho ico gihugu kiriko kirondera gukingira kiza cha COVID-19 abanyagihugu umuriyoni gikoresheje incanjo mu ndwi zibiri ziri imbere iyo nkuru yatangajwe na President Emmerson Mnangagwa ku munsi wa kabiri n'igihe yongereza ikiringo cy'ingingo zo kuguma mu rugo ku banyagihugu iyindi minsi 14 mu gihe ibitigiri by'abapfa n'abandi urumugera wa COVID-19 biriko bitera byiyongera Mnangagwa yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya COVID-19 zirimwo umukwabu ukuva ku mugoroba gushika mu bucagucagu hamwe no kubuza abantu kuva mu bisagara bimwe baja mu bindi
Urakoze Fidel niyo ngabo mukomeje kumva radio y'ijwi d'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waye.shatu akadomo radio yacu voa.com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni voa radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashoje kuri uyu wa gatatu uruzinduko rw'iminsi itatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urugendo rwashojwe n'itangazo rusange ryashyizweho umukono na Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe imiryango y'akarere Didier Mazenga Mukanju na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambassadeur Albert Shingiro abo bategetsi basinye amasezerano ku byerekeye kubumba tira umutekano ubucuruzi umushinga ukuba ku muhanda wa Gariyamoshi uzava uvinza muri Tanzania ukanyura igitega mu Burundi kagera kindu muri Republika ya Demokrasi ya Kongo banavugana ibyerekeye politiki ubanyi na mahanga urubuga rwa Twitter rwa presidency y'u Burundi rwanditse kubaganiriye ku bibazo by'umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byabo byombi banareba uburyo bwo gukora imishinga igamije guteza imbere urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'imirimo mu rwego rwo gutsura imibereho myiza y'abaturage babo president Tshisekedi yabwiye president Ndayishimiye ko anejejwe no kumwakira kandi ko uru ruzinduko ari ikimenyetso cy'ubuvandimwe hagati y'ibihugu byabo byombi yemeye kuzasura Burundi ku itariki impande zombi zizumvikanaho
Washington ijwi rya Amerika
Mu Burundi banki nkuru y'icyo gihugu BRB yarayitangaje ikemezo yafashe ko kuva ubu nta muntu yishyiramwe cyangwa se ikigo bemerewe kwishyura no kwishyurwa ibicuruzwa cyangwa imishahara mu mafaranga y'amahanga inkuru irambuye eloge wirikaneza
Ibankuru ya leta ya Burundi BRB imenyesha ko ari kutubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mva makungu mu gihugu. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri rigasomerwa amenyesha makuru ku cicaro cayo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, isigura ko abantu barihisha ku bidandazwa waje nk'akazi bakorewe nako bakorera abandi mu mafaranga mva makungu bakanayahabwa mu ntoki canke agacishwa ku makonti kandi bitemewe. Niko kwibutsa ko mu gihugu hagati yatarindi faranga na rimwe yemewe gukoreshwa atari amarundi. Diane Josine Bizimana twari gisata cyo kumenyesha makuru muri BRB niwe yasomye tangazo.
Ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga y'u Burundi gusa bita BIF mu funyafunyo igifaransa. Ibikogwa hamwe n'amasezerano byerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga ya marundi. Amashira hamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo by'ingenzi, amashira hamwe mpuza makungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi, barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mva makungu ku banyamahanga bataba mu Burundi.
Yindi ngingo yafashwe n'uko atamuntu n'umwe yemerewe kuronswa ingurane mu mafaranga mva makungu nubwo yoba ari umunyamahanga n'amakonti yoyo yemewe kugururwa muri bene ayo mahera.
Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mva makungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi, kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mva makungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mva makungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi.
Ingingo ijikurikira yo kwaka impusha amazu akora ubucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro no kuvunja iri mu ngiro kuva mu kwa kabiri umwaka uheze. Ico gikorwa ikaba ceguriwe amabanki hamwe no kubuza abantu bose bakora ubucuruzwa gukora ubungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mva makungu babikora badafite uruhusha rwa BRB. Ibi Gabriel Fyiri yarongoye ishirahamwe Orikome rw'abanyagiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva kugira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'u Burundi rikingirwe neza. Rufyiri arafise impanuro atanga.
Twibaza neza yuko leta ahubwo ikwiye gushira ingufu nyinshi cyane mu bibazo bijanye na politiki mu nzira zimwe zizanwa mu mafaranga y'agaciro. Nuko abasanzwe bafasha u Burundi ni kuvuga iyi migambi y'iterambere ari bihugu risanzwe bifitaniye ubucuti n'u Burundi ari amashyirahamwe mpuzamakungu nka Banki Mondiale n'izindi ma ONG eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka. Ibyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike zitafashwe. Ikigira kabiri ni turisme, ni kuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya. Kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs étrangers nabo ntibishoboka boka nibikunde. Kigira kane nivyo dushorera mu mahanga nk'ibi vyikawa icayi butare n'ibindi. Ivyo byose bisaba ko ibijanye na politiki ibijanye n'intwari bereye gukorera ku mugaragaro byose bigomba kuba bikwiye. Ivyo rero no munsi navyo ne hari kibazo ntibishoboka. Tukibaza rero ko leta yoshira ingufu ngaho hantu cane kugira ngo amafaranga y'amarunda duka gaciro naye handi ho nitwibaza yuko izingingo zishobora gufasha na gatoya ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu bigakorana cyane.
Kuva amazu yo kuvunja amafaranga yugawe ku wa 15 ukwezi kwa kabiri 2020 abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bari kwarondera amafaranga y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege n'ibindi byinshi. Hari n'abitanga bakabwirwa ko bazoba telefona bakarindira amaso bagahera mu nzira. Ikitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo. Abahinga mu by'ubutunzi bamenyesha ko bikigoye kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji yabisigura dandaza abanywanyi bayo babazanye kandi nabo bayayarondera ko. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Tuvuge ibigwi, Ijwi rya Amerika. banywanyi b'ijwi rya Amerika,
bakunzi b'ijwi rya Amerika,
ku itariki ya 16 y'uko kwezi kw'indwi, radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzuza imyaka 25 ibagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'imamo agasana imitima, ijwi rya Amerika.
Ni sabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka,
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha, turayisangiye.
Dusangira ijambo, dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi rya Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi rya Amerika.
Impunzi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu nkambi ya Rusenda zivuga ko muri imyaka 25 ijwi ry'Amerika imaze itangiye yazihaye umwanya wo kumvikanisha ibibazo byaje ndetse no kumenya ibibera hirya no hino ku isi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na zimwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda.
Ijwi ry'Amerika ryaramfashije cyane kuko ndi muri Tanzania, natangwe kujumva dukoresha radio rubaho iyindi ya butugu. Izo radio wakubita ibande ukabufasha. Byukuri radio ijwi rya Amerika yaradufashije cyane kuko yaduhaye kumvikana n'imiryango myinshi twari twaratatanye nabo. Bamwe bamwe zaradufashije kudufasha gushika aho tutoshikanya amajwi yacu. Nka jewe impunzi yo mu Rusenda, ijwi rya Amerika ryamfashije gute? Ubwa mbere honyine ryaramenyekanishije mu mahanga. Mwiyo miseze narakora akazi ko gutera ibizinu, nageze Bukavu, nageze n'Ibuvira, barambaza ati uwo ni wa muntu twumva ku radio. Cyukuri rero ijwi rya Amerika riragahoraho.
Ku byo kwitwa ijwi rya Amerika je ndayikunda, ndamaze nk'imyaka 15 ndetse nyene ndayipfugiriza ku radio yiwanje. Niyo mpamvu nkunda n'izi radio ntonto za FM nizo gukubita ibande kuko ndumviriza cyane ijwi rya Amerika. N'ubu nyene turumviriza radio turi nga mu Rusenda muri Kongo, tukabandanya twumviriza nya radio twumviriza amakuru. Ku by'ukuri iyo myaka naho yobiheze iyo myaka 25 n'ukuri biratuneze yahubwo mukora ingufu ijwi rya Amerika ribandanye ripfuka kandi mwabukunwa kugururira kuri FM kuko kenshi ibirebe birakunda kwanka amakuru ntuyumvirize ku ijwi rya Amerika.
Nzi y'umurundi wa mwikambi ya Rusenda nitwa Misago Filipo. Ijwi rya Amerika natangwe kujumviriza mu mwaka w'2008 ndio kicho gihe twajumviriza kuri bande cyo bita shortwave, twajumviriza kuri FM nkubu cyo gihe nibwa nayo kuri Simakamba. Kimwe ibintu bikomeye nabashimiye gose muri ico gihe baragezagiza kuba netre, baragerageza kuba netre, ntihagira uruhande namwe bahengamira bagatanga inkuru y'ukuri impande zose zikiregura n'imbaru wagirijwe ikintu bakamwagiriza ikintu cy'ubundi nakaza kisigura kabisa. Muri imyaka 25 ijwi rya Amerika rimaze ikintu kintibagirwa ijwi rya Amerika ryankoreye nuko mwaka 2016 ndi ngaha amukambi ya Rusenda muri viraje 9 ijwi rya Amerika ryarashoboye kunkuza na mushikanje ahunge mu ikambi ya Nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya makuru yiwe kandi cyo gisera inzi n'uburyo yigeze ahunga sinari inzi nayo yarayari naratanzira imbere WhatsApp baramurondera barate baramutora na baratangi yiwe cyo gihe baramvugisha nawe baramuvugisha baraduza ku radio.
Ijwi rya Amerika ikintu cyadufashije nuko tuzatwumva amakuru yo hirya no hino ibibereye kure mu yandi mahanga tukabyumva, nibibereye mu gihugu cy'iwacu tukabyumva, nibibereye ngaha mu ikambi byose tugenda tubyumviriza no mu makambi y'impunzi ahantu impunzi zibaye hose. Ijwi rya Amerika ryahageze dutegezwa kubyumva, tukumva ibibazo byabereyeyo, tukumva ibibazo byabaye hirya no hino mu mitumba mu misozi aho bageze hariho hose abavugira ku gihugu cy'America turabyumva mbega natwe tukavuga ati turumvise ku gihugu cy'America
imyaka rimaze icyo gihugu cy'America ndashima cyane kuko ndumva ibivugwa hijya no hino na ndetse nk'ubu turi mu ikambi bakaza kutuvugisha hari gihe tuba tumerewe nabi icyo gihugu cy'America rikagenda rivuga abamaze kumva hariya hijya no hino hari gihe tubona batugarukiye ko kubera icyo gihugu cy'America nabo ryabashitseko umyaka rero rimaze n'ukuri genda shima kuko riradufasha turumva ivyabereye hehe ibibereye ibuvira ibibereye Burundi ibibereye muri Congo no mu karere duherereye mu kikambi impundu
muri imyaka 20 ijwi ya America rimaze riko rirakora iki hari ikintu kinini cyanshimishije muri byo mu gihe ryafata umugambi wo kugira ngo rize rihuza ababuranye bitewe n'intambara zabaye muri ibi bihugu hari umubanyi twabana yitwa Miboro Andre yari umuhungu w'umutama habi ya mbere na nyina yitwa Madare na twarabana hagufi yacu twarahura umuriri wabo yari yatakaye arabo ari kumwe n'umugore we n'abana batandatu byabaye ngombwa yuko biciye ku gihugu cy'America amenyesha umujyango yuko yamaze kuboneka ari mu mashamba kure no bibindi bihugu bya Congo iyo yari mu ntara za kure ariko kandi iyo gihugu cy'America cyarafashe kugira ngo adushe amenyesha makuru noneho gihe cyarashitse yifaje imijyango mpuzamahanga rutaharashika mu rugo ariko kandi byakiye ku gihugu cy'America
kugira twumve ijwi rya America no gufata amarezo hari hano hadafata rezo nafata rezo iyo wiciye mu kabanza gafata rezo twashobora kujyumva hari umugabo wo muri diseti afisa ka radio yaje gafata rezo ngaha ijwi cya Amerika turajyumva neza mugo si bose bahuta bayumva muri imyaka rimaze twashobora dufashije cyane kuko turumva amakuru yo hijya no hino atandukanye yukuri vraiment atano mazirimo kuko ntihishi ntiyihisha ivugisha ukuri
nubwo bugaye kuri FM turagenda ku radio bakavyondi bande tukumviriza ijwi rya America tukumva makuru uko mu bihugu biriko biragenda nuko nubwo dufite ingorane tukuma twumviriza ka radio tukumva iwacu uko biriko biragenda n'ahandi mu bindi bihugu
iyi radio ijwi rya America mu myaka imaze noba ntari munsi y'imyaka hafi nka 10 canke 15 ndayumviriza yabaye iradio yabaye inkora mutima muri aka karere ka Afrika abarundi barayikunza abanyarwanda barayikunda nibindi bihugu barayumvirize cyane ica shobora kuba kitandukanije n'andi maradio nuko hari ibiganiro bimwe bishobora gushikirizwa n'abantu babanye politike batashobora kuronka ubwisanzure ku maradiyo ari hagati mu gihugu yabo hanyuma baciye kuri iyo radiyo bagashobora gushikiriza imigabo n'imigambi yabo abanyagihugu bakavyumva
ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego
mu rwego rwo kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka 25 y'ijwi ry'Amerika kuva ku wa mbere buri munsi duha ijambo umunyamuziki wo mu karere k'ibiyaga bigari hashize imyaka 20 umurundi Ismael Nduwimana uzwi cyane ku izina rya Ajo Balo yumvikanye kuri radio yanyu mu ndirimbo aha turi hari abandi Ajo Balov ari Kigali mu Rwanda numwe mu bakunzi bakomeye bijwi by'America Ajo Balov nguhaye ikaze
Murakoze cyane kandi ndabashimiye cyane kubona mwadohamagaye kandi
Ajo Balov kunumva amajwi hafa aho uri mu rumve ijwi ry'America
Yes nari kundumva ijwi ry'America nyine numva abandi n'abakuru b'ihugu bakera iryo jwi nyine ryabahaye ijambo bavugiye kuri iryo jwi ry'America Nari kundumva ibiganiro byinshi cyane abantu bose b'impunzi nane ndi munini mva iyo ni radio y'abantu bose nyene ku isi kabisa abantu bose barisanzura nta na macyaku inkandiki buri muntu wese arisanzura baramuha ijambo mwese nanjye kugira ntera imbere kera nasohoye album aha turi harabandi indirimbo yanjye kabisa yamenyekanye ku isi mbona n'amakontra kujya hanze kubera iyo radio yanyu kubera yumvishwa n'abantu benshi cyane
ubwo hari byari
hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri kwanza besi ba abana nabo basendede nyine abantu benshi bari mu ishyamba batarataha bayumva iyo ndirimbo bari mu ishyamba nyine barayiba mbese binjiye mu gisagara twarahuye nawe nyine bambwiye ati indirimbo kabisa yaduha kuraje cyane nje iyo album kabisa yarahitinze cyane kabisa niyo yashikanye aho nashaka gushika ariko indirimbo zanjye abantu bose bo hanze bazumva kuri Voix d'America n'umuryango wanjye muri America n'ubuhumba Voix d'America kuko niho bigira ni Kirundi niho bigira ni Kinyarwanda ndimi zo muri Afrika zose niho bazigira uko bavukiye ngaho so ubwo Voix d'America mbese ni nk'ishuri nanje nagi faransa narinza ariko igifaransa nari ndacunga kuko ariho n'ishure bavuga baguma bavuga mu gifaransa babihindura mu cyongereza so ubwo ari umuntu ukurikira radio Voix d'America ubwo ni nka school ni university mbese
yego none aha turi hari abandi ni indirimbo maze imyaka 20 uhimbye na nubu iyo yumvise wumva ari indirimbo igifite igisobanuro cyayo muri iki gihe
ego kabisa mfite indirimbo nyinshi mfite indirimbo zishika 80 ariko iyo ndirimbo n'ubu niyo ngenderaho kandi iyo ndirimbo nayikoze nijoro hari saa 8 ijoro kabisa ndabyuka ndayikora si n'abantu benshi uko bambaza iyo ndirimbo ko nayikoze nabo birabacanga so ni inspiration y'Imana burya iyo usoma Bible ukemera Imana ukemera ibintu byose bakunda abantu n'Imana iguha ibitekerezo byiza n'abaturanyi bose ngo bambaze ngo kubera iki wowe utavana ku rushingo guma wumva Voix d'America Voix d'America niyo numva kubera ni international radio ibintu byose wumva n'inshuti abantu mwaburanye bari hanze bose bumviraho bose twumvanira ngaho kuri iyo radio nigahuza kabisiga ihuza imiryango na nicyo gituma nani ndayiyumvamo nicyo nduma naririmbye n'iriya ndirimbo kabisa kandi uko ku isi bose bose banyura ngaho benshi cyane ariko icyo nasaba nasaba yuko natwe mu biyaga bigari baduha umwanya muremure w'abahanzi w'umuziki wo mu biyaga bigari kubera muranumva West Africa bafite umwanya muremure cyane ba muziki yabo binyuraho cyane so natwe nkuko navugira abantu bose nkuko agazi kanjya ari go promoting n'abandi ba artiste bakivuza biyaga bigari ko twagira umwanya muremure ku muziki ndundi nyarwanda kubera birakenewe natwiye n'ururimi rwacu rwumvikane ku isi yose akazi mukora akazi keza cyane imyaka izaza regeneration izoba abantu bose ku isi biga ikinyarwanda n'ikirundi murakoze cyane kandi mukore mutera imbere iki cyorezo cya corona niyo cyatuza tukahongera gukora activities zacu ko nzakora igiteramo cy'ijwi rya Amerika aha mu biyaga bigari hondi abantu benshi batuye hano n'ijya ndi barayumva n'abaririmbiye agasaro kaburaga kubera benshi baburanye imiryango batuye muri kano karere so ubwo iyo concert nzayikora nka festival nyene ubwo dutumira abantu bose babaraburanye n'abahanzi benshi cyane muri iyo konseri kuko twe nyine turagasaro tubwo tuburiye hamwe izo ari cyishimye cyane ubwo iyo niyo konseri name zakoreshwa ijya Amerika
ndagushimye cyane kuri urwo rukundo ufitiye ijwi rya Amerika ndetse na Afurika n'igihugu cy'u Rwanda aho utuye ugira umunsi mwiza Ajo Balov
murakoze cyane ijwi rya Amerika n'abasuhuza n'umuryango wanjye uri Alabama nabo bakomeje bumva ijwi rya Amerika ni radio ihuza imiryango n'abari kure nabo baba babumvikanira kuri iyo radio
agasaro kaburaga karabonetse
bo agasaro kaburaga Jibalov yahimbiye ijwi ry'Amerika akaba yarayiduhaye yayituye mwebwe mwese mugishaka gutamiriza intege zanyu dusare twanyu twaburaga iyi ndirimbo niyo ishoje iki kiganiro mbategurira buri munsi mfashijwe n'Imana na mukobere ya Baro nkaba mbashimira kumukomeje kuba benshi mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi ndifurije mweshe umunsi mwiza mwari kumwe na Venice Inshimi Imana.